Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri cya 18 muri kumena Jodiane na Hazwendongo ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya.
Ibintu byose byaratwawe nta kintu na kimwe ngaha twambariye ni ipataro nambaye mubona nga niyo nasabye umugenzi
nk'abadamu bo badufisinda n'ukuri tugeze kure mu byo twagiye turaroba nyene twahora turyama ibirago byaratabaguritse ubukwembe bwaragiye n'ukuri nta kintu na kimwe dufise.
Aba ni bamwe mu banyagihugu muri komuni ya Mpanda iri mu ntara ya Bubanza mu gihugu cy'u Burundi bavuga ko babuzeyo bacira nayo bamira inyuma y'imvura yaguye mu ntango z'inondwi ikabasenyurira amazu ikongera ikonona imirima yabo bari bazigamwo uburaro n'uburamuko. Iyo nkuru iri mu zo tugaruka ko handi hato mube hafi y'amaradiyo yanyu. Ariko imbere kuja ku idoni do iyo nkuru n'izindi ndabafitiye ntarinze kubabwira mbanze ndababwire muri make kw'igipolisi c'Ubufaransa carashe congera cica umugabo yagirizwa kwica abantu batatu ku munsi wa kabiri mu isoko idandarizwa mu tuganuke twa Noheli mu gisagara ca Strasbourg nkuko vyashikije n'imenyeshamakuru bitari bike. Abapolisi barenga amajana indwi nibo bari mu ruhigi rwa Sherif Shekat kuva ku munsi ako ico gitero cakomerekeje abagera kuri 13. Abategetsi bo mu Faransa bavuze ko uwo mugabo w'imyaka 29 yari ku rutonde rw'abakurikiranwa hafi bakekwa ivyumviro vy'intagondwa icatumye akora ubwo bwicanyi ntikiramenyekana. Ubwicanyi bukorwa n'intagondwa buramenyerewe mu Bufaransa. Umuhari w'iterabwoba wa leta kislam waragavye ibitero bibiri mu guturitsa amabombe no kurasa i Paris mu kwezi kwa 11 hari muri 2015 hapfa abantu 130. Muri 2016 naho ikamyo yaruragonze abantu mu gisagara ca Nice abagera kuri 86 akabariho bahasize ubuzima. Inama ya ONU ijeje amahoro n'umutekano ejo kwa kane yarongereje kiringo c'umwaka ku nteko ziri kubungabunga amahoro n'umutekano muri Centrafrica nyuma y'impari ndende hagati y'intumwa za leta z'umwe za Amerika, Ubufaransa n'Uburusiya. Uburusiya n'Ubushinwa vyikumiriye igihe c'amatora. Ibindi bihugu 13 bisigaye mu bigize inama ya ONU ijeje umutekano bica biravyemeza. Izo nteko za MINUSCA zigizwe n'abasirikare 11,650 hamwe n'abapolisi 2,280 bongewe kuguma muri Centrafrica gushika itariki ya 15 z'ukwezi kwa 11 muri 2019. Centrafrica muribuka ko ari kimwe mu bihugu bikenye ku isi naho gifise ubutare bwa diama na uranium kandi vyaranse ko kiva mu ntambara hagati ya munsi rimwe yadutse muri 2015 perezida w'ico gihugu François Bozize akuwe ku butegetsi. Leta z'umwe za Amerika ziriko zirasubira kwiyumvira uruhara rwayo mu basirikare ba ONU babungabunga amahoro n'umutekano ku mugabane wa Afrika, aho umuhanuzi mu vy'umutekano mu biro vya perezida White House John Bolton hamwe n'umushikiranganji ajeje kwivuna Vance Jim Mattis bariko bararaba ahandi abasirikare ba Amerika n'uburyo bakoresha vyorungikwa atari muri Afrika. Igihe Bolton yashira ahabona politike nshasha ya Amerika kuri Afrika ejo kwa kane yavuze ko Amerika itazosubira gufasha inteko za ONU ata mwimbu zitanga zidashika no kuco ziba ziyemeje. Leta z'umwe za Amerika nico gihugu kiza ubwa mbere mu gutanga amafaranga abasirikare ba ONU bakoresha. Nk'uno mwaka Amerika yonyene yatanze hafi ca 3 miliyaridi zitandatu ni miliyoni amajana indwi z'amadolari mafaranga akoresha mu mwaka na ONU ku basirikare barungikwa irya nino kubungabunga amahoro. Radio ya Amerika isamirana Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104.3. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave ze kuri metero 25, 31 na 41. Turi kandi ku metero 22 na 19 aho ni ku mugoroba. Ahandi muva ijwi ya Amerika ni kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, Facebook ni VOA radio yacu. Irya nino murumva ijwi ya Amerika tankomanzi muherereye ku butaka butandukanye muciye kuri uyu murongo wa internet.
Iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndabahe ikaza abantu barenga 300 muri commune mpanda y'intara ya Bubanza ni mu Burundi ntibagiraho bakikumusaya bivuye ku mvura y'igihuhusi yaguye mu ntango zino ndwisenyagura amazu yongera yono ni mirima ipima hafa amahegitari igihumbi mu ntwaro basaba amashira hamwe yabagira neza kugarukira kuri abo banyagihugu kuko bongo atacu birengeje mugenzi wacu Diane Ndonse yenyarukiye Bubanza kuturabira ko byifashe
Huko rero n'umuseruke arabe abategetse ico bo dufasha kuko ngaha ko ya mashuri turarushe inzarira twishe abana biruka baraturirirako tudafise ico tubahembura
uyu numwe mu banyagihugu bahungiye imyuzurira y'imvura ku ishure shingiro rya Gifugwe ryo muri commune Mpanda kimwe mu bibanza begeranirijwemo abagabo barara mu kirasi cyabo abakenyezi n'abana nabo bakarara mu kindi cyabo abo nabo nibo banagwiriye cyane ariko nubwo biruko bavuga ko bafise ingorane nyinshi kuko atana kimwe barushe basohokana mu byankenerwa kugira umuntu ashobore kubaho
ibintu byose byaratwawe nta kintu na kimwe ngaha twambariye ni ipataro namba imubona nga niyo nasabye umugenzi kugera nino munsi je ni kwanje yaratwawe nta nsinzi niyo biri
nabo twatiye akomavuga ati tuzanire twatuntu twacu tuzosha dusigara tugaragara turi gusa
mwari mukwiye kuraba mukatugarukira kuko tumerewe nabi nk'abadamu bo badufisinda nukuri tugeze kure mu byo twagiye turaroba nyene twahora tujyama ibirago byaratabaguritse ukwembe bwaragiye nukuri nta kintu na kimwe dufise n'abashefu nyene bahatuzanye ngo numenga ntibari ko baradukurikirana cyane mwari mukwiye kuraba nyene mukaraba mukatugarukira
uyavuga ko n'ikibazo cy'isuku kiba hanze kubera ko hari kubisanya n'abanyeshure muri aya mashure batijijwe
iyo abanyeshuri baje kwiga ngaha ku ishuri baca batugaza mu manze musohoke mu bisa abanyeshuri bige tugaca tugenda muri nyabihomo kanyene byabomaguritse nta matwara leta hari nta n'ikintu na kimwe abana bagomba kwituma akabara ahantu baje kwituma bamaze kubura ahantu baje kwituma urabona umwanda mukuru baca bupfaho bagiye kubera uruzi rumaze kuza amatwara leta yabomaguritse nta matwara leta asigaye n'ibinogo byarazimanganye uhonyoye honyene uranyika
aba banyagi ugu bavuga ko bafise amakenga ko bashobora kuhandurira ingwara zivuye ku mbeho hamwe batarose imfashanyo kugira basanure uburaro bwabo
nk'abagabo bajyamye hanze cyangwa abana nabo nyene kanyinshi birashika bakajya mahanze kukubera mu nzu abantu bababaye benshi n'ukuvuga ko rero abana barashobora kwandura ingwara zizanana ku mbeho kagira ubuzima bubi kubera tica tujya nabi kukubera umuntu ajya avuye mu itasha n'ukuvuga ko itasha turikorera amafaranga 600 uko ugiye gutorera umuceri ukorera 600 Kugira rero zoronke nk'ibihumbi 2000 wasomishiriza abana 3-4-5 umva ningorane
Musitanteri wa commune Mpanda Cyongera Frederic asaba abasanzwe bagarukira kubahuye nibiza kugira icyo bakoze kuko mu ntwaro amikoro yabo ari make
Kuri no mwanya ibyo twari dufise ntacho byo mara kuko twari tubona umenye mwaka kuri kurarangira ntwari twiyumvira ko hashobora kuzibiza nk'ibi ariko kandi cyo nyuye ibintu nuko dusanze turi mu gihe batarimbura ibi barateye muga ntibarimbura bivuga ko bica bigorana ingene bafasha nkuko badufasha muri commune ubwacu uko bangana ntidushobora kuronka ingene dushobora kubafasha ngo bose bashobore kubandanya babaho neza twagerageje kubwira ababijejwe kugira ngo habigire ico bafashe ari gushika kuri uno munota na uragira ico afashije kugira ngo namwe muza muradufasha mukavuga koresheje ayo maradiyo kugira ngo bushobora kubashikira bashikire nk'uko mwabyiboneye namwe murabona ko bari mu buzima butoroshe
nubwo biruko uyu mukenyezi w'abana 10 avuga ko muri bo indwi batiga kukubura ibikoresho by'ishure kubwiwe abona ko hari byo baba barafashwa mu buryo bwihuse
nuko mwondusabira n'ingoga amakaye abana bakajya ku ishuri kuko abandi bibazo barabirembeje harimo abandi batariko barabikora none mwumva uyu mwaka bazo wumara ari mfagusa bagira inzara bagira ubukene bagire kutajya kuvuzwa n'amamitewere yaratakaye none mwumva twebwe muraduhebye ni murabe ukuntu mwoducira hirya no hino tubanze turonke cyane cyane bibabaye
imyuzurira y'imvura yaguye ku munsi wa mbere w'iyindwi Yononye imirimo iharugwa hafi amahegitari igihumbi y'ibitegwa bitandukanye harimo n'icyo umuceri usanzwe uhimbuka cyane hamwe n'amazu ataramenyekana neza mu mazone nka yose ya commune Mpanda nk'uko mu ntwaro babivuga Muntara ya Bubanza, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Yane ndonse arakenuye tukiri mu Burundi abakora mu gisata cikawa bamenyesha ko imiti yo gupoma igifushi yateye igitegwa cikawa yabonetse basaba barimye kwegera abafundi b'indimo kugira ngo babigishe uko iyo miti ikoreshwa ko bavuga ko mu gihe ikoreshejwe nabi ishobora kubononera amaso mu gihe bariko barayipompa. Fidel d'Antoine Sabimana atubandaniriza ino nkuru.
Nkuko bimenyeshwa na Jiberi Sabimana, umunyamabanga mpuzabikorwa wa Senake muri Mawisangi, imiti yo gupoma indwara y'igifushi ihitiye mu gitegwa cikawa yarabonetse.
Imiti yo gupoma ikawa haba mu ntara ya Gitega no mu gihugu cyose, iyo miti irakwiye. Irakwiye ejo ntuze twumve akarere kashaka kandi bavuga bati nta miti twaronse yo gupoma igifushi. Bari nyibikawa mwumve neza yuko muteza kwitura ujya mufundi w'ikawa ari kumutumba afatikanije n'umufundi w'indimo afatikanije na komite yo kumutumba ijejwe igitegwa cy'ikawa abona abantu mutegerezwa kumenya kugira ngo cyorohe ko baronsa ibyo byankenerwa.
Nayo miti yabonetse muri Senake muri Mawisangi bavuga ko amapomo yo gukoresha dakwiye.
Nivyo amapomo si menshi cyane ariko arahari ko nibyabonetse byose tubikesha umugambi wa leta ujejwe ko nagura igisata cy'ikawa ariwo PSSS nayo ikabifashwa mugongo n'umugambi n'ibanki y'isi yose. Ni mubungabunge rero ibyo bikoresho kandi hagira umurimyi n'umwe abura ibyo ategerezwa kuronzwa byose. Sibanga cy'umufundi, sibanga cy'umugoronome ni byatazwe kugira ngo bifashe abenegihugu. Ibijyanye no kwereka cy'ikawa tusaba yuko bikoregwa kumugaragaro.
Ndabirorere Stanislas, umukuru w'ishyirahamwe Shiramazinda rihurikiyemo abarimyi b'ikawa mu ntara kama ya Kirimiro, aremeza ko bamwe mu barimyi b'ikawa bariko baragaheba.
Mu myaka yahera irenganye, igitegwa cy'ikawa wamenga ni igitegwa cyagenewe abarimyi bato bato gusa, kukaba nkako wasanga mbere baduhimiriza ku kimoko murabizi. Nagomba murabona iyo muriko muragendagenda murabona hariho bamwe abarimyi bariko barasubiza umugongo inyuma ku gitegwa cy'ikawa. Na kanya keza rero ko kugira ngo dukeburane barimye bikaba bene wacu ikintu no bakebura ko nta gitegwa na kimwe no kuri turaronka gishobora kuza gisumba igitegwa cy'ikawa.
Uretse ku ikawa yindiza amafaranga menshi y'agaciro mu gihugu, Ndabirore Stanislas aravuga akandi karusho ikawa isumbije ibindi bitegwa.
Uno munsi umurimyi w'ikawa niyagize ingorane afite igipimo cy'ikawa cyamye yabura niwe gose arashobora kugenda kumugwiza atunga atingurana amafaranga urabona ikawa zanje hajya ibitumbwe bimeze neza ndoshora ikawa hanyuma nteze ndakurihe arashobora kukugurana. Mugani ushobora kuza kumwereka umurima w'ibiharage. Yego, ibiharage ni byiza kubirima, ibitoki ni byiza kubirima, mugani ivyo nibisahiriza mu rugo. Ariko ikintu dushobora gukuramo amafaranga dushobora kuyikora ko murazi yuko atari ahandi atari mu gitegwa cy'ikawa.
Ndikiminwe Dieudonne umuhinga mu gitegwa cikawa aravuga ko bakoresha umuti wo gupoma iyo ngwara y'igifushi.
Dukoresha umuti bita Lambradarm, no kuvuga cyo dukoresha amasese 8 mu maritiro 15. Turabanza rero tukugura ipombo tugashiramwo igice cy'amazi iritiro 7. Duhejeje tuyaducanga neza nakati keza canke inkoni nyene y'intuze y'ipomo tugacanga hamaze hatwuzuriza izo litiro 8 zisigaye tukageza kuri 15 litiro 15 kaza zikwiye hanyuma tuzere tugacanga hamaze tutangura gupompa. Mu gupompa turabisha turanza kurabya umuraga uza uturuka kugira ngo umuti ntuduhehere hama tugapompa duhera hejuru ku mutwe tukururutsa buke guca ku mababi yose tukajojotesha gucyo rero cyadusanga ibiti ipompo ishobora gupompa ibiti 60 cyangwa 70.
Isekeza ryo gupoma iyo ngwara y'igifushi ritanguye mu gihe abarimye b'ikawa bavuga ko iyo ngwara y'igifushi yazananye n'ibinyabwoya byonona ikawa, bagasaba ko n'imiti yo gupoma ico kinyabwoya yoboneka. Igitega, Fidel Antoine Sabimana, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Unaho dutandukire ayavugwa mu gisata c'impunzi duhereye mu nyigisha nyuma y'amezi ane umwaka w'amashuri wa 2018 2019 utanguye muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abanyeshuri biga amashuri yisumbuye yo mu ikambi ya Rusenda ari muri territoire ya Fizi ntara ni Kivu ya Majepfo bashimisha ishami rya Action Aid ryabahaye ibikoresho vy'ishuri kuko ngo bari bamaze amezi ane bandika ku dupapuro. Tubatege amatwi kuri mikro ya mugenzi wacu muri Kongo Vedaste Ngabo.
Ibikoresho twavyakiriye neza mugabo twari dufise rutare kubera babiduhaye dutevye kubera twari tumaze nka semestre imwe twiga ku mapapuro twadishije ku makaye ya l'année passée me twavyakiriye neza twebwe twahora twiyaranja gutira ma papier kugira twige kubera twari tumaze imisi dukoresha ikaye imwe vyari gutangazwa n'umuntu yiga akiga gusa explication zikinjira ntiyandike kubera atamakaye yarafise kandi urazi kugira turonke ikaye muri kanti ngorane cyane twari ko twifasha n'ubwo bukaye nyine bwa l'année passée ukopo bwasigaye tukifashisha kugira twandike explication gusa resume nitwandike.
Je ne toi kwizera Dieudonné abandi umunyeshure wo kurokorola muri sixieme TSN kuvuga technique sociale. Ibikoresho tubyakiye neza kuba tubirose turanezerewe cyane turafise akanyamuneza ntangere kuba irishyira mu gihe twiyumviriye mbere ibikorwa ariko rikora ibikorwa byiza cyane bidushimisha nka twebwe abanyeshure b'impunzi twara twiga mu buryo bugoye cyane kuko twiyaranja tukagurisha gatayi twaronka gakaye kamwe kamwe akaba ariko dukoresha mugabo inyuma yaho nyene kuba tubirose twakiye tunezerwa kuko hari hana marizima amwamwe tutari dufise aho tuyashira mugakuba tuyarose n'amakaye ca tuyaranje kugira ngo tubirezime tubishiremo hama tuje ku rutonde rumwe n'abandi twadushima cyane n'ukuntu babiduhaye tukaba twarose ishakoshe twongera turonka n'amakaye 11 n'agakaye ka journal kakaba karimo iboite n'ikaramu indwi n'amagome crayon n'ibindi ni late imwe kosaba ayo mashyirahamwe afatanyije na hasere yuko yuzarazana ibikoresho hakiri kare umwaka ugitangura kugira ngo natwe bidufashe kwitegura neza no kwandika amaresime. Ikindi naco nko kuri twebwe abanyeshuri bo muri sixieme hari ibintu byinshi usanga turiko tubura byerekeye amafaranga y'amasushe n'ibindi bikasabwa ko turinda kuyirihira ariko mu gihe bayazanye n'ingoga bica bisaba ko tuca dukora nk'iby'abandi tukajya ku rutonde rumwe n'urw'abandi. Hama n'ukuri twavuga ko yuko vira amashyirahamwe yo kwihangana kabisa kazaraza n'ingoga adufasha hakiri kare kugira ngo natwe bitworohere kujya ku rutonde rumwe n'abandi.
Ni kugerageza bagatanga ibikoresho by'ishuri hakiri kare mu ntango z'umwaka. Ngerageje nawe kuvuga ukuntu nahora niga vraiment nahangayika cyane kubera nandika ku mpapuro zimwe zigatakara izindi nazo nkasanga nabo ziyo nazishize kuko ari impapuro zidashobora kubikika. Kibazo cha uniforme vraiment ntazo twaronse kandi mu byukuri tuza kwishura ta uniforme twambaye rero ico twosaba gishenede nuko yogira inguvu vraiment ikaturondrera ibirato byo kwambara hamwe na uniforme.
Arakoze mugenzi wacu Vedaste Ngabo kuri ayo majwi yadutorokanije y'abanyeshuri mu Rusenda abashima bavuga ko baronkejwe udukaye naho baturonkejwe umwaka ugeze kure. Tubararikire rero ayandi makuru atandukanye nko kwa mbere tubafitiye inkuru yo muri Nyarugusu muri kambi ya Nyarugusu yo muri Tanzania. Aimuzi z'abarundi bahahungiye bavuga ko bariko barafatwa neza ariko bagasaba ko baronswa uburyo bwo kwikingira malaria. Inkuru muzoshobora kwikurikirana ku munsi wa mbere mu kiganiro iwanyu mu ntara. Nukuri nshuti bakunzi, duce tuja muri ka kanya kacu ko gutasha aho muherereye haba mu makambi haba mu bisagara bitandukanye. Twinjire ku karirimbo ka Habibi kitwa Habibi na karirimbo ka Amedi.
Every time you're more than you're more than you're mumutima you the one kugira icyo nkwima kukubabaza kureba abantu reba nawe sigaye nsa nawe gupfa nabi ni ukubaho ntagufite ndagufana wowe keep in fana and you know I never lie oh no 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 yeah hoya hoya ntacha kungwara ntacha kungwara sishaka no kubitekereza kubana kubura baby you're my life wewe baraka yangu ibyiza byose nabiboneye muri wowe
Nuko rero ikiganiro ni iwanyu mu ntara wa mbere duseni Emmanuel Emmanuel Ikadze
Yego murakoze cyane
uherereye hega Emana
Merereye mu majyepfo y'u Rwanda Inyanza
Haravugwa makinga ho Inyanza
Inyanza turaho imvura yaraguye arimaze iminsi itagwa ubu ngubu rwose abantu barimo barahinga ibindi byenda no kwera byabonye imvura birahumeka mbega muri makeya turaho nta kibazo kabisa
ndumva Kanoeli muzoka himbaza neza ako kazina kawe ka Emmanuel ubundi baragaha n'abavutse muri ico kiringo ca Noheli niko bimeze kuri wowe cyane niko bimeze
Jewe navutse kuri Liberation of Rwanda.
Nuko rero Imanwe tuguha kanya witahiriza wese ku mutima.
Yose murakoze cyane. Ndasuhuza abantu bose bumvira radio ibisa. Abantu bari muri DRC baturanye bacu muri Burundi inshuti zacu z'abanyarwanda ndabashuhuje cyane
ego bose bifurije kuno munsi bose ugaca ubabwira iki
icyo mbabwira ni ukwimakaza amahoro tuba dusoma ibintu ari habazi ku binyamakuru ku mbuga nkoranyambaga mbega tukabona hari nubwo turi mu karere kamwe turi abaturanyi turi abavandimwe kumva hamwe intambara n'impuha zayo ikintu cya mbere rero abantu bakeneye no kugira ngo iterambere bujya kugira ngo rigerweho ni uko rigendana n'amahoro y'umutima w'umuntu ndetse n'umutekano ugakora wisanzuye
urakotse
ubwo rero ko bambwira inshuti zanjye hirya no hino ndetse n'abaturanyi b'abarundi n'abagande n'abatanzaniya reka twimakaze amahoro tubashe kuzamura umugabane wacu tubashe guhahirana neza murakoze
ugire umunsi mwiza manwe
Yego murakoze cyane namwe.
Yego, akaririmbo ni ndagukunda ka King James.
Inkoraho ntashikira ndagukunda
rimwe na rimwe mbura amagambo mbivukamo nkumva naguhobera gusa ndatuza urukundo rwanjye irubavu rwanjye ibyo ntukabishidikanye habe n'isegonda kuko ndagukunda
Jogi Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turafite kandi na Eric ku murongo wa telefone. Eli, murantunga mu mburanye. Eli, nainda kubatije Eric.
Ndabyumvise.
Ego, nuko herega Eli.
Ego, ndakiza amahoro abantu bagiye badukurikirana kuri Voix d'Amérique.
Aha, barakumva.
Nkaba ariko tukore Eli, nkaba nashaka gutasha.
Uherereye he? Utwakuri he
bo tigihanga muri province ubanza
muri province ya bubanza
yego
nuko rero duga ku ijambo utasheri
bo gabe nashaka gutasha abavyeyi banje bari gihanga ndabashiki banje ndamushikanje ari muri Kenya Nairobi Diane n'umugabo wiwe Placide nashaka gutasha kandi mushikanje ari mu Rwanda Kigali aho bita Nyamirambo yitwa Tumurere Janete n'umugabo wiwe yitwa Dusabe yitwa Dusabe nyene yitwa Dusabe nyene natasha n'abakozi dukorana kuri Eco Fondamental kuri Fondamental ya Muyange ya mbere bo natasha n'umufasha wanje Dusabe Divine Eko abazi nkacavuga ati turakunda cyane kuvuniza radio kwa d'Amérique Eko turaje kuvuniza
urakoze cyane mbe Eli aho igihanga buriya mutwumva gute mucisha kuri internet cyane
kuri Facebook
urakoze cyane ngaho igihanga ugira umunsi mwiza
Okay hamba ikindi nacho
sa
nashaka kwifuriza umujyango wanje wose abari mu Rwanda muri Kenya abari muri Tanzania n'abari mu Burundi umwaka mushasha na noheri nziza
urazinzwe
amatanu ubumuki no mahoro mu majyango namwe bunyene abanyamakuru muri Voix d'Amérique
urakoze ariko urazindutse channel watanguye kwitegura noheri n'ubunane
oya haregerete frama
hasigaye iminsi mikenya sa
ari kindi yabo dukore cyitwa Patrick nashye nashaka gutasha cyane rwose
igike
umugabo dukaze Patrick kukazi
warumwise nari numvise ngo ikigabo nari ntangaye
ndabona uragira bigashaka gutasha
mumpe ntacu
sa
mumpe nimba muri kumwe
ndamuguye
yego nimba ashaka gutasha mka muri kumwe ndamuha amasogonda make
ashaka gutasha Okay.
Patrick.
Tuzosubira mugire bese.
Urakoze cyane. Nukuri nshuti bakunzi nino ngaha duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi dusezerereye kuri karirimbo ka Face to Face na karirimbo ka Charlie na Nina n'abanyarwanda kazi. Hama rero mwakoze kutwumviriza. Yakoze namenyesha makuru bacu batandukanye bagize ico batera kugira ngo iwanyu mu ntara y'ino munsi ishoboke yakoze Macbila ya Bero hamwe na Eugenie Mukangusi bari kumwe muhinga bw'Ijima na ingenieur bashikanye amajwi ayiwanyu nanje Diane nahaze twari kumwe tuzongere mu bindi biganiro bitandukanye byo mu ndwi iza ariko saa 10 turaza kuba turi kumwe mu kiganiro muri Isanga mwandanye kuranigwa mwanyu no muvyanyu
comme ça. Les promesses sont des paroles. À chaque fois les actes ne suivent pas.